l'énergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi.
Ndabaramutse nongereye ndabahe nikaze muri ano makuru y'urunani rw'amaradiyo agizwe n'ingingo imwe rudende yerekeye ibibazo bijanye no kuronka imiti kubagwaye mu Burundi muri ano makuru muraja kumva ico bamwe nabandi babivuga ko
ano makuru y'urunani rw'amaradiyo ariko asamiranira ku maradiyo atandatu ariyo isanganiro radio bonesha radio rema fm Radio Shima FM yo mu Rumonge, Radio Agaseke FM isamiranira mu Ruyigi, Radio Rimesha Mahoro isamiranira mu Kirundo, hamwe n'ibinyamakuru vyandika ari byo Iwacu hamwe na Jimbere Magazine.
Ano makuru y'urunani rw'amaradiyo mu rurimi rw'Ikirundi mugiye kuyashikirizwa na Lydie Gahimbare afadikanije na
Esperance Ahinkuye,
akaba hagarariwe na Alain de Direbu Keneza, Pascal Nahimana hamwe na Alain Niyomucamanza. Mwinga bw'ibyuma muri kumwe na Safina Hakidimana Sangwikazi.
La synergie des médias au Burundi.
Abakozi ba leta bakoresha ikarata y'ishyirahamwe Mutuelle de la Fonction Publique mu kwivuza bamenyesha ko muri kino gihe bitaborohera kuronka imiti bipfuza mu gihe bakatwa amafaranga y'intererano buri kwezi. Bamwe mu baganira na bagenzi bacu basaba ishyirahamwe Mutuelle kugira akigoro imiti ikaboneka, kuko ngo iyo indwara itavuwe neza bishobora guteza izindi ngorane. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Claude Irakoze.
Irashobora kuboneka mu pharmacy partenaire basanzwe bakorana na Mutuelle, nabonetse naho kenshi tuca tujya kuyigura mu bigenga.
Ama specialty yayo kuri Mutuelle ntayo batanga, ni kuri batanga imaginerike.
Abo bakozi ba leta basanzwe bivuza bakoresheje ikarata ya Mutuelle bavuga ko iyo bagwaye baronka imiti, ariko bakavuga kandi ko hari imiti mwimwe bashobora kuja kurondera ku mafarmasi afitaniye amasezerano n'iryo shirahamwe ntibayironke, nkuko abo twasanze ahakorera iryo shirahamwe ngaha mu gisagara cha Bujumbura babivuga.
Imiti tukavuga yuko muri Mutuelle turayironka, ariko mugihe naho tutayironse irashobora kuboneka mu pharmacy partenaire basanzwe bakorana na Mutuelle, nabonetse naho kenshi tuca tujya kuyigura mu bigenga.
Mu bisanzwe imiti isigaye igoye, kera twarayironka mugabo ubuntu kuri biragoye. Hari imiti myinshi itaronka kuri Mutuelle. Specialty yayo kuri Mutuelle ntayo batanga, ni kuri batanga imaginerike.
Eka nabo twasanze ku bitaro byitiriwe umwami Karede mu Kamenge barafite icyo babivuga ko
imiti turayironka, ariko hari imiti imwe usanga ugiye kuyirondera ku mafarmasi ya Mutuelle ukatusanga urayibuze, ariko mu ncamake giye kuri Mutuelle ugasanga imiti iriho barayibwa sa problem.
Mutuelle buri kwezi irakata amahera ku mushahara, niyo umuntu agwaye imiti ntashobora kuyironka neza, kuko hari igihe ujya muri farmasi bagaca bakubwira umuti bakwandikiye batawuhari, baca usanga bakwandikiye ikivaranse yawo ushyuje genda kugura kuri samples. Bisigura ko yuko Mutuelle itariko iratworohereza neza. Abakozi ba leta
bose bakemeza ko kuba bataronka imiti nk'uko baba bavyifuza bituma haba ingaruka mbi ku magara yabo, bagasaba leta kugira ikikoze ngo Mutuelle ishire mu ngiro ivyo yiyemeje.
Ingaruka mbi iriho kose, ko usanga na ya ngwara kumbura kurivuza bidakunze ko wipfuza nkuko bitegerejwe, ugasanga ugumye muri za ngwara, ingwara na imwe ikavyara iyindi.
Maze kubura umuti kandi urwaye urumva ni ngorane. Ingaruka ntizobora nko mu gihe muganga yakwandikiye umuti, ubisanzwe kwandikiye umuti bivanye n'ingwara yabonye urwaye, nabo bakaca abantu bawugwa ko ingaruka zitegeze kuhaba.
Imiti yarazimvye kandi ikanazimba itahari, nuko subira ikaboneka kandi nabo bakaheza bakatworohereza abanywanyi ba Mutuelle bakamenya yuko ushobora kuronka imiti neza.
Ugira kigori iyo miti ikaboneka apfanye kuvuga ngo iyi ntiboneka, iyi ntiboneka, kandi usanzwe umunywanyi wayo bagukotiriza canke baragukotirije uku kwezi kutashe, ni naco gituma rero bakwiye kugira kigori cane bakakira uwo murwayi yabituye bakamutunganiriza
bikwiye apana kumuhindura imiti kubera iki munganga ya umwandiki yabonye ko aduhuye niyo ngwara
abo banywanyi bagatangazwa nuko bimeze uko mu gihe bo basanzwe begereye icicaro gikuru cishiramwe imiti were mbere namazu yidandarizo y'imiti yeguka iryo shirahamwe canke akorana naryo asanzwe yibonekeza ku bwinshi
Tunabandanya nano makuru bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Rukoba zone Rutegama komine n'intara ya Gitega badafisi karataka mu yo kwivuriza ko ndetse batari no mu mashira hamwe yo kuvuzanya basaba ko igiciro cyo karataka muco gabanuka kuko ngo iborohere kugura basaba kandi ko ibiciro by'imiti navyo byo gabanuka kuko ngo benshi muri bo bitaborohera kuyigura iyo bagwaye canke bagwaje kubera izimbye Iyo bagwaye ngo birashika bagasaba amadeni kugira ngo bivuze inkuru ya Gerard nibigira
Abanyagihugu bo ku mutumba Rukoba bavuga ko atamashira hamwe yo kuvuzanya bazi.
Nashira mu tuto tufisi. Nabe baduhaye. Shira mu yatwereka twari kwishyamo.
Je nashira mu ndi mu nkoresha amahera yiwanje.
Eka mbere ngo nta nikarata kamwe yo kwivuriza ko bafise iyo bagwaye canke bakagwaza ngo bivuze uko nyene.
Je nivuza kuduhera twiwanje na rusi. Nkoma no wanjara cisurutoki. Nije nivuje. Uko nyenda buvuza ndabuvuza ndabuvuza arakira. Nta kasa nakoresheje nigumiye uko nyene ndimenya.
Iyo bagwaye canke bakagwa waza badafise uburyo ngo bitura abagenzi bakabagurana amahera yo kwivuza bitagenze uko naho bakagumuko
dusanga dusabwa ibiciro birebire cyane mbere ukarya n'ingurane mu bagenzi ahandi naho ugacu ugumirira ngaho ugwaye kuberagwana niwe n'ibiciro ugasanga niyo ngurane ntubwire uyisubize bikakugora cyane nuko turuhisha biraturuhisha gose
ariko rero bamwe muri bo basigura ko bigeze gukoresha ikarata kam ihava iraheze kiringo cyayo maze babura amahera ibihumbi bitatu yo kugura iyindi
twahora dukoresha karata yo kwivuriza ko isanzwe iramaze nk'amezi atatu heze uburyo bwo kuronka amahera nibwo butaraboneka bubonetse tushikeneye guca tugura iyindi byihuse
basaba ko leta yugabanya igiciro cyo karata kamu kikava ku bihumbi bitatu kikaja ku mahera ibihumbi bibiri
iyo karata kandi bayikisha ku mwene gihugu agafita ibihumbi bibiri leta rede pungurize turabene gihugu bamwe nta buryo bafite
bwebwe ikwiye ko yotugabaniriza nk'igiciro cy'amakarata kugira abantu bato bato natwe twese dushikiye tubandanye kuyigura kuko bera abantu ntizugenda turinga niye twese nje mperuka tuyigura ibihumbi bitatu kuvyiza bo dushirira nko ku bihumbi bibiri
bamenyesha ko imiti babandikira kwa muganga izimvye ariko ngo iraboneka ku bafise amafaranga yo kuyigura
imiti yo ku mafarmasi yahari ibiri ku giciro kinini yetwe abajya gihutaruha yo mahera
keshi ntayo tubura aho tutabuza amafaranga
kubera iyo miti izimvye basaba leta gufasha kugira ngo ibiciro vyayo bigabanuke maze bashobore kuyigura vyoroshe
kusanzwe leta nirabe neza abene gihugu atupunguriza ibiciro kuko iyi miti benshi nkabishoboye bamwe nta nakazi twifite twimereye uko nyene
iyi ku giciro hejuru leta yubikwiye kubisubiramo igataye itegeko bagapunguza ibiri ku giciro kinini yetwe abajya gihugu taruha ayo mahera
ariko kandi iyo karataka mu yo kwivuriza ko benshi mu banyagihugu bahera uko bavuga ko babura naho bayigurira kuko ngo ku mavuriro ari mu micungararo yo mutumba bagenda bagasanga ngo izo karata zaraheze igitega Jane bigira uguru nani kwa maradi
ibuhumu danaho abanyagihugu batagira makarata kame canke mitiwele de la fonction publique niborohe gwa mukuronka imiti yo bagwaye bemeza ko imiti yazimbye ku rugero rudasanzwe bagasaba kuronzwa bose ya makarata kame kugira ngo boroherwe mu kwivuza no kuronka imiti byoroshe narijya namazu adandaza imiti ataragwira mu bice bimwe bimwe byo ntara n'inkuto za Christian Niburana
Abo banyagihugu bibuhumuza batagira amakarata yo kwivuriza ko y'ubwishingizi kamu canke y'abakozi ba leta mituelle de la fonction publique bavuga ko bakwa amafaranga menshi mu gihe iyo bazikeneye bataziironka bavuga ko ku mavuriro mato mato ari naho zigurirwa iyo zije zimwe zo kuvuza abanyagihugu kamu zimara umwanya muto cyane ku buryo abari kuri batemenya ko zaje ngo baziironka nabo bari hafi bagaca banyaragasa kuzigura
tugiye kwivuza batwaka amafaranga menshi kuyatamitwere dofisi mitwere ntizikunda kuboneka iyo tuje kuzirondera nkatwa abanyagihugu tubakure dusanga zaheze basanga tuje kwivuza utwatsa amahera menshi
basaba ko hokugwa nyinshi zamaho kuburyo wari wese ayikeneye iyo caza akayigura kugira kwivuza vyorohe kuko ngo barihishwa amahera menshi mu kwivuza no mu kuronka imiti
saba yuko bagwiza mitwere zikaba nyinshi umwanya wose tuje kuzirondera twazironka bitatugoye
hirya no hino ku mavuriro hibuhumuza hari n'abavuga ko iyo kata kamu batayifite bafise yevya vyapfuma bakaronka n'imiti hoho kuri iryo vuriro bamaze kwivuza barisha amafaranga cyana kwijana bacha bongera bakaja no kurondera imiti ku mazu y'amadandarizo y'imiti hirya no hino byo bita farumasi ngo bikabagora cyane ndetse bagasanga n'imiti nguzinge cyane hari n'abahitamo guheba bagataba batayironse Cassien niburana ibuhumuza kubunana n'igwa maradio
Nayo abakozi ba leta babanywanyi ba mituwere bakorera muri zone Muruta komine Kayanza intara ya Butanyerera bavuga ko ku mazu y'urudandarizo bw'imiti bwa mituwere badahabwa imiti nk'uko muganga aba yayibandikiye basaba leta y'u Burundi gukuraho amasezerano ifitaniye n'iryo shirahamwe yo kuvuza nyango kuko atakinini likibamariye Patrick Nsengiyumva aratubwira idonido
Bamwe mu bakozi ba leta babanywanye bishyirahamwe cyo kuvuzanya mituelle de la fonction publique twavuganye tubasanze muri zone ya Muruta commune Kanzinara ya Butanyerera bemeza ko bibagora cyane kuronka imiti baba bandikiwe n'abaganga haba ku mazu y'ubudandarizo ya mituelle cyangwa ndetse no kuyakorana n'iryo shyirahamwe cyo kuvuzanya
nama nivuza kenshi kubera afisi ezangwara zidakira iyo tugiye kurondera imiti ntituyironka mu mafarumasi akorana na mituelle bakunda kutubwira ko iyo miti atayihari n'igihe batubwira ko iyo miti itaja kuri bo baba duhaye
niyo ugiye bakakwandikira ugiye kugura muri farmasi ya mituwere kugira ngo nta uharuka cyusanga uguzijana kwija
umuntu aragenda akivuza hama bakamwandikira imiti ukagenda mu farmasi ya mituwere kugira ngo nta ihari
ubu mukenyezi we avuga ko hari naho abanywanyi bayandi mashyirahamwe yo kuvuzanya bahabwa imiti kuri bene ayo mazu y'ubudandarizo ariko ngo umukozi wa leta we ngo yasaba iyo miti ntashobore kuyihabwa
n'imiti sanswe ntiboneka ni nka paracetamol naho bayikwa ndikira nawe baguha abafite amabota araya mituweli barayibaha nk'akaro rero bakubonanye amaboya mituweli imiti bacha bayinyegeza kugira ko atayihari
basaba ko leta yorondera irindi shyirahamwe cyo kuvuzanya byo tunganiriza neza abanywanyi mu kubaronsa imiti mu gihe bakiswe n'amagara
biratangaje kuba tugura umuti ijana kwijana twategerezwa kugura amafaranga tuba twarumvikanye na mituweli biratangaje rero kubona dukatwa amafaranga kandi uwo muti tutaba twawurose twaguguza ijana kwijana icyo leta yokora nuko utuma iraba igahindura amasezerano hagati y'umukozi wa leta na mituweli bakaraba irindi shyirahamwe ryoheza rigakurikirana icyo kibazo
uraba bishoboka bakarondera irindi shyirahamwe ishobora kuvuza abakozi ba leta neza
bamwe muri abo banywanyi bishyirahamwe cyo kuvuzanya mituweli de la fonction publique babona ko leta ikwiye gutanga uburenganzira ndetse ku mukozi wese wayo akivuriza mu ishyirahamwe cyo kuvuzanya yifuza abona ko gyo mufasha bikwiye muri vya nkenerwa mu gihe akiswe n'amagara muri zone Muruta ya komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku gurunani rwa maradio
Arakode Patrick Nsengiyumva murunga ibirometero biri hagati ya 23 nibyo nigo rugendo bamwe mu banyagihugu kuri imwe mu mitumba hayo muri komine Vugizo nako ku muri Vugizo komine Kayanza muri iyo ntara bafata bagiye kwivuza canke kugura imiti abo banyagihugu bavuga ko bahitamwo kwitura bakoresha imiti y'ikirundi nayo abakenyezi bibungenze bagatwagwa ku nderuzo nyagihugu basaba leta kubaronsa ivuriro hafi kugira ngo boroherwe kwivuza Richard Kabura
Ukubura amavuriro naho bagurira imiti habegereye ni ngorane ihanze abanyagihugu bo ku mitumba imwimwe igize komine Nyanza yo mu ntara ya Burunga akarorero ni ku mutumba wa Kagege uri muri zone Mpinga imwe mu mazone yahoze agize komine ya Kera yavugizo abakuru wo mutumba bibasaba kugenda urugendo rurerure nk'amasaha abiri kugira bashike ku ivuriro riri hafi y'ibiro vya zone Mpinga ariho hari namazu y'idandarizo y'imiti abanyagihugu twaganiriye bavuga ko bibagora cyane gushikana umugwayi kwivuza uriro uyu aba mu gacimbiri gasaka arabyigana
cyangwa navukiye ngaha mu gasaka iyo tugwaje umuntu bisaba ko tubaza kuza kurari ka bantu twari ku bitaro harya abantu barondera musibo baronka bagishanga bari mu mirimo cyandukanye bakubwiye utagutera umuntu ntugende buke bagutamande
ingorane nkiyo iribonekeza kandi no ku mutumba wa Mukimba
kujyanye no kwivuza sinavuga ngo turoroherwa ni ibintu bisanzwe biduhanga nta vuriro iri hagufi yacu
nka ku mutumba wacu wa Mukimba nta bitabo
dufise nta na farumasi dufise biratugura cyane bya dushike ahivuriro yiri tufata urugendo runini gose ngerageje kuraba kuvanga hayi mukimba bashakwivuriro rya mukungu ho bahariho nk'ibirometero nka bitatu n'inusu canke bine
umukenyezi yibungenze ngo amaze kubona ko yimirije kwibaruka biba ngombwa ko yigaba nayo hageze ko yibaruka atarashika kwivuriro abagabo baca mutwara kunde ruzo nkuko byiganwa n'aba bakenyezi
umukenyezi aziko afise inda uritegura ucugenda hantu kwaba urasaba indaro ahegereye ibitaro
yarigaba
iyo umukenyezi yakenyeye kwibaruka iyo vyanke mu kayira tusha turondera abashinga ntahe bakazana inderuzo bakamuterura bakamushikana kwivuriro nk'umuvyeyi nuko afashwe mu ijoro beshi vyama byase gutera umuntu ku nderuzo ariko bise biragoye
iyo ngorane yo kubura aho kwivuriza hafi ngo ituma hari abaca bihutira kwitura abavuza imiti y'ikirundi imbere yo kwiyumvira gufata urugendo rubashikana kwivuriro nk'uko byemezwa na bamwe mu banyagihugu batashimye kuvugira kuri mikoro yacu abo baba kuri iyo mitumba basaba ko icyo kibazo gitorerwa inyishu maze baronswe aho bashobora kwivuriza habegereye ibiharuro bitangwa na rusasuma y'abanyagihugu uburaro uburimye n'ubworozi yo mu mwaka wa 2024 byerekana ko iyo misozi ibiri isangiye urubibe Kagege na Mukimba ifise abanyagihugu 4,631
muri komine Nyanza y'intara ya Burunga Richard Kabura ku burunani rwa maradio
arakoze Richard Kabura hakaba hari muri komine Nyanza atari muri komine Kayanza
nayo bamwe mu banyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura barababazwa no kubona ibiciro by'imiti byaraduze ivyo bigatuma hari imiti bandikirwa n'abaganga ntibashobore kuyigura kubera amikoro make ivyo babona ko bishobora kugira ingaruka ku magara y'abantu bagasaba leta kudafata minenegwe amagara y'abanyagihugu mu gutorera umuti iryo duga ry'ibiciro by'imiti kugira baterere mu by'igihugu bafise amagara meza mediatrice Emerusabe
imiti irazinze ku rugero rwo hejuru leta nirabe igira ico yokora amagara sumba byose nibadutabare
aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bemeza ko muri no minsi igiciro c'imiti yaba imiti y'abana canke ivura ingwara zitandukanye z'abakuze ndetse n'amarori arimo imiti ivura amaso ku giciro usanga cigwije inshuro zibiri ndetse n'izirenga bakavuga ko abafite amikoro make canke abadakoresha ikarata zo kuvuzanya bitariko biraborohera ku nk'imiti bivuye ku biciro byaduze
ikintu cyo kwivuza rino minsi cabaye akabera abahinga batagira mikoro ngo gupfabaza gupfa haro rero ni imiti y'inzoka twahora tugura amafaranga amajana munani unya turi 3,500 ntugakora kandi naho nyene sina ya miti ivura ni brore twahora tugura 12,000 ubu ni 25,000 n'umuti wa paracetamol twahora tugura 1,000 ema generique wumva 15,000
banavuga ko hariho imiti iyo bayandikiwe n'abaganga ibiri ku biciro bihanitse iyo nayo niyo bita specialité mu rurimi rw'igifaransa bagahitamo guca bagura imiti bita generique kuko yo isa n'izimbutse
bazana ama generique ayo ma specialité yo ntugeza ngo urayace zirazimbye ntizinaboneka
umazu acuruza imiti farumasi mu rurimi rw'igifaransa ntibahakana ko igiciro cy'imiti cyaduze bakavuga ko nabo bayirangura izimbye mu mazu aranguza iyo miti arizo farumasi dogro nemeza ko maza acuruza imiti ubu nyinshi barangura iyo bita generique bivanye n'amikoro y'abanyagihugu
turangura ama farumasi dogo rero igituma imiti zimba iyo tuyikura natwe tuyiranga izimbye nisha biva ko dutegereza gushya turandira natubwira turaye ko twakuraho akanyungu wowe waranguye izimbye ugurisha kandi uzimbye imiti musanze muzi ko igabuyemo kubiri hariho iyo twita ama generique hakaba na specialite rero ama specialite usanga zimbye generique usanga zizimbutse bukebuke rero ubu unye hari nuwo bandikira imiti imwe agahitamo kugurira izimbutse nk'umuti bita Clavox arahitamo kugura amoxicilline kugira ngo awugure ku ibe izimbutse kabisa ubu ntaro rya nuza abantu bagura imiti kuko imiti yarazimbye natwe tubidandaza turabona ko ari ikintu cyahindutse
abacuruza imiti bashikiriza ko iyo miti yaduze kubera ubukene bw'amafaranga mvamakungu
abenshi baravuga yuko biva ko dolari bitaborohera ko bashobora kuja kuyirangura hanze y'igihugu iyo bagiye kurangura kwisha amafaranga menshi kandi nabo nyine babashaka kugira ngo arako boronka kunyonga
aba banyagisagara cha Bujumbura bagasaba leta gufata mu ntoki ikibazo cy'iduga y'ibiciro ku miti kugira ngo boroherwe kwivuza bagira amagara meza ndetse bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu
urunani kwa maradio mu Burundi
turabandanya namakuru y'urunani rw'amaradio mu gwego rw'abanonoso y'ibijanye n'imiti Ordre de Pharmacien mu Faransa bahamagarira abaguzi b'imiti kwitura amazu adandaza imiti kandi kwama basuzuma neza ko imiti bahawe itataye igihe kuko ishobora guhungabanya amagara y'umuntu cyaje hari ndogo harongoye ugo rwego akabonera kagohe ndetse n'abadandaza imiti kwama basuzuma neza ko imiti badandaza ibitswe neza Nani ruhulikiye mu amashirahamwe asanzwe aherekeza amashirahamwe yo kuvuzanya pamisabe ruvuga ko muri kino gihe hibonekeza ubukene bw'imiti mu mavuriro baba bafitaniye amasezerano iyo bishitse ikaboneka naho ikabizimbye ibyo byemezwa na Esperance Kaneza umunyamabanga nshingwa bikogwa mu runani pamisabe akabona ko ikigo kijejwe gushinga ibiciro by'imiti gikwiye gukurikirana neza ingene amazo yidandarizo y'imiti ashinga ibiciro tumukurikire
Ishirahamwe pamisabe rarihurikiyemo amashirahamwe asanzwe aherekeza mu kibano aya mashirahamwe yo kuvuzanya ayo mashirahamwe aragiranira amasezerano n'amavuriro twebwe amasezerano dufitaniye nuko umunyu wanyi atageza kuronka imiti ngaho nyene yivuje rero turamaze kubona muri no minsi yuko harakunze kubura imiti kuri ayo mavuriro bafitaniye amasezerano iyo rero bishitse bakaburi iyo miti kuvyukuri abanyanyi bacu barajuragirika ariko rero ubu kuko tumaze kubona yuko bimaze igihe abanyanyi baridoga ubu twatanguye novuga yuko ari ni phase pilote n'ikiringo turiko turagerageza gukorana n'amafarmasi amwamwe kugira ngo turabe ingene bizogenda kuko naco nyene cy'igikorwa coroshe kuko imiti irazinze cyane iyo miti rere uko izimvye niko ucusanga naye amashami yo kuvuzanya nayo aca agwa mu mporero iki kibazo se kibazo cadutse uyu munsi nyene muri yo ntumbero twege ngaha muri pamisabe hariho ni cigwa kwigeze gukora ariko turagereranya turaba mbega ibiciro bakoresha mu gushinga ibiciro by'imiti bimeze gute mu mavuriro dufitaniye amasezerano basanze kuvyukuri ibiciro ntivyubahiriza amategeko mu mategeko uko bitegekanijwe ugihe ari ijya farmasi iranguza imiti ubisanzwe nibategereza kurenza ibice 25% kwijana inyungu uge bageranyije ku giciro cy'uwo muti babaguze hanyuma amafarmasi ajya nayo batanga umuti umwumwe nabo ntibategereza kurenza ibice 40% ibyo twabonye twasanze hariyo nk'amafarmasi ingene bashinga igiciro cy'umuti usanga bageze ku bice birenga 200% ibice birenga 300% na karorero kamwe mu bintu biriko biratuma ibiciro by'imiti iduga rero ico twosaba ahanini nuko ikigo kijejwe gushinga ibiciro by'imiti cyategereza gukora akazi ko kubikurikirana neza yuko aya mafarmasi kuvyukuri ariko arashinga ibiciro bakurikije amategeko kumbure nabo nyene baravuga yuko hariho ikibazo cyo kuronka amafaranga mfama kugira ngo bashobore kuronka iyo miti naco nyene ucikiranaje ubujeje kuko gukorera kuko turabona yuko imiti iri kirabura cyane muri no minsi
Ishirahamwe riharanira gateka k'abaguzi abuko rirababazwa n'inge n'abagwayi baje kurondera imiti baba bandikiwe kwa muganga bakayibura ngo niyibonetse ikaba idimbye Noel Nkuru nziza umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe abivuga afatiye ku myidogo ya bamwe mu banyagihugu bavuga ko iyo bagwaye batorohegwa kuronka imiti muri kino gihe uwo munyamabanga mukuru wa abuko we akabona ko abagwayi batari bakwiye kwironderera imiti ngo ahubwo boyihabwa aho bivurije kubwiwe ngo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukwiye gukorana n'ikigo Kamebu kijeje gutororokanya imiti mu gihugu kubw'ico kibazo tumutega amatwi
Shamba ry'abaguzi babuko iziminsi ryumva abaguzi bidoga kandi hamwe abanywanyi babuko baravyibonera imiti isigaye ari muzi wibuye umugwa yaragenda kwa muganga bakamwandikira umuti ubwo yagenda mu farumasi agatembera akawubura agize imana akawuronka ntagasanga urazimbye tugerageje gukurikirana neza imva n'imvano y'iyobora ry'imiti n'izimba ryayo mbere tubwiye turavugana n'abasanzwe bakora muri ico gisata cyo kudandaza imiti baratubwira ko bagira ingorane zaho bakura imiti na cyane cyane ko kwikura ha anze bigoye kubera ibura ry'amafaranga y'agaciro nyuma kandi tugiye kubaza ikigo Kamebu cyakije gutorokanya imiti mu gihugu kugira ngo abaguzi canke ibitaro canke amafarmasi ayironke vyoroshe naho nyine iyo miti ntayiriyo irakenye mbere abaguzi bandavuga yuko umuntu naho ari mu bitaro ryamye bamuha wa rupapuro donasi bonagende kwironderera imiti ku ruhande rwa buku tuvuga tuti ntibyakwiye kumera gutyo umuntu yamaze kukikwa n'amagara akajyama mu bitaro abaganga niho baheza ngo bace bamutuma kujya kurondera imiti bene naho bishuka sanga umuntu agwaye atagira umugwa twibaza yuko rero ngaho ibitaro byo heza bikike bakagaza barafasha abantu rimaze kuvuga ati ryama ngaho tubavure imiti bakayibaronderera hanyuma bwa kabiri nuko iyo umuntu aramutse agenda kurondera imiti bogereza bagafasha kugira ati hatumbera hanaha kuko turazi nuko bamenya imiti kame bifise kandi barazi ni tashobora kubifisa aho rero dusaba yuko boheza bakandika imiti bazi kwiboneka kandi janye n'uburyo umuguzi abafise cyo rero cyangwa ryabaguzi ryosaba nuko abajeje ugisata cy'amagara y'abantu bogerageza bakakora uburyo bwose kuko amagara n'amazi aseseka ntibayore urashobora kubatura ibi cyangwa ibiriya mugabo kintu cerekeye ibikenewe kugira ngo umuntu ashobore kwivuza mu gihe kitso n'amagara urumva ko byatuza kuba bifise ikibanze nyamukuru gusumba ibindi byose rero dusuye gutera kamu yuko icyo gisata cerekeye gukuzana imiti kugira ngo abagwayi bashobore kwironka mu gihe abaganga bayibandikiye cyatuza kuba gifise uruhara ntangere mu bindi byose gira kamaro by'igihugu
nishirahamwe gishinze guharanira gateka k'abagwayi ABDM nabo bamenyesha ko hikenaga imiti mu mazu y'idandarizo no kwa muganga bifite ingaruka ku bagwayi bivugwa na Pierre Nindereye aseruka imbere y'amategeko ishirahamwe rihanira agateka k'abagwayi avuga ko ihungabanya agateka k'umugwayi Nindereye akavuga ko bishobora gutuma abagwayi bahasiga ubuzima agasaba abajejwe amagara y'abantu gucungera neza ko imiti ikwiye mu bubiko kugira ngo agateka k'abagwayi kuba hirizwe tumukurikire
ikena y'imiti mu mavuriro no mu bitaro irashobora kugira ingaruka nyinshi ku buzima bw'amagara y'abagwayi na cyane cyane ko rinahungabanya agateka kabo ko kwivuza kujya abantu bagwaye barafise uburenganzira bwo gushyikira ubuvuzi bwiza kandi bw'akanovera tudasize inyuma imiti ibereye tuma boroherwa mu gihe rero imiti ikenye mu mavuriro no mu bitaro abagwayi barashobora kwasizikarira dushobora no gushika aho abagwayi bashobora kwasiga ubuzima kandi bitari gushika iyo imiti iboneka hakiri kare cyongeye ikina ry'imiti mu mavuriro no mu bitaro rirashobora gutuma habikumirirwa rifatiye ku busumbasumbane mu by'ubutore aho usanga abakene badashyikira ubuvuzi bw'akanovera ariko abifisebo bakabushyikira ishyirahamwe ABDM muri hanze agateka k'umugwayi iratera kamo abajejwe amagara y'abantu gucungera neza ko imiti ikwiye mu bubiko bw'amavuriro n'ibitaro kugira agateka ko kwivuza no gushyikira imiti bubahirizwe mu bagwayi bitura amavuriro n'ibitaro
ishyirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta mituelle de la fonction publique riribwa kandi rirafise izindi ngorane nko kutoroherwa gukorera ubuhinga bwa none ubukene bw'imiti ndetse n'abatubahiriza amasezerano bagiranye bivugwa na Dr Sylvie Nzeyimana arongoye ishyirahamwe mituelle asigura ko ukwibwa bihagaze ahanini mu kwandikisha imiti ariko akizeza ko ariko harigwa ingene hofatwa ingingo ibereye kugira ico kibazo gitoregwe umuti akaba yabishikirije mu gihe iryo shirahamwe igari ko rihimbaza imyaka 50 rimaze rishinzwe tumukurikire
mwanzi ko hari bo umushobora kuzanira bo ya mitwe itari kwiwe onyandikira umuti kandi murawandika n'ubugesera no kubiba abantu abanywanyi bacu baridoga kandi bakidogera mitwe kubera bagiye mu bitaro yahageze ko bari hafakture barabona ko bari sheti kama dehatara nini mituweli yabafashije gatoyi ukabuca usanga rero byavuye kuki kuko hari ayandi mafaranga yandi babarihisha ibyo rero tukwiza turabiganira ko bikagenda neza tugakurikiza amasezerano uko abavuga hariho ikibazo cy'ubukene bw'imiti neza ngo afiliye na mituweli baronke imiti uko babyifuza ikibazo gihari tukuma tuganira n'abijejwe bose kugira ngo habe inameliorasiyo par rapport a ça ari abatugora kuriha nubwo baca batwangiriza ngo ntituriha ariko si byo muri mituelle facture ishitse ikirimwa mugabo natwe abo twishyuza amahera ugasanga biragoye kugira ngo abone ko hari ibihano biri kuwe n'amategeko nza turabikurikiza izo pito ikibazo gihari barangwa kurikiza amategeko ariko tuzaguma tubiganira ko bifata inzira kugira ntitwiyibwe kandi natwe ntitubibe bigende neza
abanyagihugu bahamagarirwa guhurumbira gutunga ikarata y'ubwishingizi bitakame kugira ngo baronke uko bivuza n'imiti bitagoye bivugwa n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ajejwe gutunganya ibikorwa bibera mu mavuriro nkuko muganga Oscar Ntihabose abishikiriza ngo ibyo biri mu migambi leta iriko irategura kugira ngo bizofashe abanyagihugu kuvuzanya abifise bavuze abatifise abagwaragurika bakavuzwa n'abadakunda kugwara kuko bazo babashize mu gikemanye kimwe uburyo bw'iyo karata
cyo twomenya kandi tuzi nuko amagara bene gihugu arabwa na leta ubwa mbere kandi iyo myidogo hari abo bataro nk'ubuvuzi bifuza iratahuritse ariko twashaka tumenyeshe ko ibyo biva ku bintu bitari bike icyo novuga nk'ubu ni nk'ibintu nka bibiri ubwa mbere kuba abantu bavuga ati twabuze ubuvuzi turabona yuko bere turavyo bihero dufise ko abitura amavuriro bagomba duga ari ni kintu kiza cyane kitureka yuko abantu bariko baravavana no kuja kwivuriza kwa barumenyi ariko naho batwitura ni byiza ko bakiza gucyara nk'ubuvuzi cyo rero kindi bica bivako nuko biboneka ko abantu benshi batitayeho kujya muri wa mugambi wo kuvuzanya kuko birerekana haba hani wacu canke mu bindi bihugu ko kujya hamwe abantu bakavuzanya bituma abantu boroherwa mu kwivuza mbere bagashikira ubuvuzi bitabagoye ntibarindire gusinzikara kuko twaramaze kubona twe mu shangirwa bw'abantu iyo abantu bamaze gutahura kujya hamwe mu kuvuzanya biratuma kwivuza bizimbuka cyane kuko tuba twashize mu gikemanyi kimwe gutyo umwe agwara cyane agaheza akivuza neza kuko abandi bose baba bashitse hamwe n'umugambi rero uzodufasha ahubwo mbere gukomeza urukundo no gushyira hamwe hano mu Burundi cye nongera rero mu guheraheza nsaba abatumviriza bana cyane abajeje intwaro mu gihugu n'abajeje intwaro mbere mu magara y'abantu ko bodufasha guhimiriza abenegihugu bose ahubwo nubo bataragura ya kaga karata ko kuvuzanya kari no mwitegeko rya leta ry'amahera leta izokoresha muri no mwaka ahubwo ko yokwihutira kukagura kuko turabonye ko gafasha kuko ugafise aravugwa adatanye kurusha utagafise.
Aha niho amakuru y'urunani rw'amaradio aciye arangirira akaba yarahagaze ku ngingo imwe rudende yerekeye ibibazo bijanye no kuronka imiti ku bagwayi mu Burundi uko byifashe. Ano makuru y'urunani rw'amaradio yariko asamiranira ku maradio atandatu ariyo Radio Isanganiro, Radio Bonesha FM, Radio Rema FM, Radio Shima FM yo mu Rumonge, Radio Agaseke FM isamiranira mu Ruyigi hamwe na Radio Remesha Mahoro isamiranira mu Kirundo hamwe n'ibinyamakuru vyandika iwacu hamwe na Jimbere Magazine.
Ano makuru runani gwa maradio mwariko muyashikizwa nanje Ridiga Himbare fatikanije na
Esperance Ayinkuye
akaba yarahagariwe na Alain de Dire Bukeneza Pascal Nahimana hamwe na Alain niyo mucamanza menga bw'ibyuma mwariko mwe na Serafina Hakizimana mutagamwiza.